Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kwena Venuste Shimima na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda hashize iminsi 5 Francisco Saveri mutuye mu ngu wari utuye ku Kimironko aburi birengero
nahise maguru kandi agenda tujya kuri libre y'amasaka turamubura tujya kuri ribu y'ikabuga turamubura ibiremera turamubura tugiye Kimironko naho turamubura bwarakenge igikondo umuntu ndamubura ngana Kicukiro ndamubura.
Beata Musengimana umugore wa mutuye mu ngu mu Burundi haravugwa ibura ry'amazi mu makareti atandukanye y'umurwa mukuru Bukungu Bujumbura.
Urashobora kumara dosumene utoga mu ijoro naho ugacyoga pasiporo bida y'amazi meza ubu chawe bazaya Tanganyika ni demi meza yo kunwa nayo ubu yafise ngira yo kubwira ngira senge mere cyangwa bitabine chawe bazi nukuri dusaba ko bo dufashe ku kintu cy'amazi nukuri biraturiye.
Umwe mu baturage ba Bujumbura ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Guhera ku makuru avugwa rya ntindo ku isi igihugu cya Denmark cyatangaje ko kirimo gufunga za ambasade mu bihugu bya Mali na Burkina Faso ibihugu byabaye mu coup d'etat za gisirikare ariko hagafungurwa izindi mu bindi bihugu bya Afurika ije ni mukankunshi.
Denmark ivuga ko izafungura ambasade muri Senegal, Tunisia no mu Rwanda kandi izongera abadiplomate muri za ambasade zayo mu Misiri, Kenya, Afurika y'Epfo, Nigeria na Ghana. Ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP bivuga ko nyuma yo gufunga ambasade Ibamako ni Wagadugu hazashyirwaho uhagarariye mu buryo budasanzwe ibiyaga bigari bya Afurika na karere ka Saheli. Mali na Burkina Faso byitabaje Uburusiya n'umutwe w'abacancuro wa Wagner kuva abayobozi b'ingabo bafashe ubutegetsi muri Mali mu 2022 no muri Burkina Faso muri 2022. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Denmark Lars Løkke Rasmussen avuga ko amavugurura y'igihugu cye kuri Afurika habaye mu gihe Denmark n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bigamije gushyira Afurika ku isonga nk'umufatanyabikorwa mu gihe uyu mugabane ugomba guhitamo icyerekezo hagati y'uburasirazuba n'uburengerazuba bw'isi. Uyu muyobozi yavuze ati tugomba kwerekana ko dufite akarusho ku Bushinwa n'Uburusiya bivuga ariko ijyana kuri uyu mugabane. Ingamba nshya za Denmark zizibanda cyane ku kongera ubucuruzi no ku bikorwa birebana n'amazi.
Iran iratangaza ko yifuza kwihorera nyuma y'icwa ry'umuyobozi wa politiki y'umutwe wa Hamas Ismail Haniyeh mu kwezi gushize Diane Nininahazwe.
Umushikiranganje ajeje imigendranire ya Iran n'andi makungu Abbas Arqi yabwiye mugenzi wiwe wo mu Butaliyano ko Iran izokora ibishoboka byose kugira ngo ntizohushe igihe cyo kwihora niyo cagera. Mu kiganiro cyo kuri telefone umushikiranganje ajeje imigendranire ya Iran n'andi makungu yakoranye n'ujeje imigendranire w'Ubutaliyano Anthony Tajani yamubwiye ko Iran itifuza gukwirakwiza amatati ariko bibaye ngombwa itobitinya. Iran yemeza ko Ismail Haniyeh yahora atwara ishami rya politiki muri Hamas yagandaguwe na Israel mu kwezi guheze ari muri Iran. Israel ntiyigeze yemanga uruhara rwayo mu igandagurwa rya Haniyeh canke ngo iruhakane. Impande zitandukanye zirimwo Amerika zikaba zitewe impungenge n'ikicuka kibi. Umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Amerika akaba yaciye arungika vyihuta ubwato bwikorera indege z'intambara mu icungararo y'uburasirazuba bwo hagati y'isi.
Ubushinwa buramagana ibihano leta zunze ubumwe za Amerika iheruka gufatira bimwe mu bigo byo mu Bushinwa bivugwa ko bishyigikira Uburusiya. Diane,
Ubushinwa bwavuze ko buzokora ibishoboka byose kugira ngo bukingire uburenganzira n'inyungu z'amahinguriro yabwo. Mu mpera zindwi iheze Amerika niho yafatira ibihano bikaze amahinguriro aharugwa majana yo mu Burusiya, Iburaya, muri Aziya nayo mu burasirazuba bwo hagati y'isi. Amerika ivuga ko amahinguriro yose yashize mu bihano akorana n'Uburusiya haba mu kubuha ibikoresho bitandukanye bituma intambara burimo na Ukraine idacureha canke mu kuburizamwo ibihano impande zitandukanye dukanye zafatiye Urusiya. Vyumwihariko Amerika ivuga ko ihangayikishijwe n'ibidandazwa birimo ivyifashishwa mu buhinga bwa none no mu vya gisirikare Ubushinwa bushorera mu Burusiya. Ibihano bishasha vya Amerika biziririza amashirahamwe atandukanye ya Amerika gukorana nayo mu Bushinwa igihe cyose hatabonetse uruhusha rwihariye. Ubushikiranganje bujejwe ubudandaji mu Bushinwa mu itangazo bwasohoye bwavuze ko Amerika izi neza ko uruhusha ivuga ko rubwirizwa kuba kubanza kuboneka idashobora kurutanga. Ubushinwa ahabuka avuga ko ingingo Amerika yafashe itagishije inama izindi mpande izohungabanya ubudandaji mpuzamakungu muri rusangi. Itangazo ry'Ubushinwa rikaba risaba Amerika kwihutira kuvavanura n'ico Ubushinwa bwita ingendo igayitse.
Indonesia na leta zumbe za Amerika batangiye imyitozo mpuzamahanga gisirikare ya Karundura Tomakamirindi.
Iyi myitozo izamara ibyumweru bibiri, irimo abasirikare ba Indonesia 2400, aba Amerika 1180, n'abandi 400 bo mu Bufaransa, Ubwongereza, Canada n'ibindi bihugu bitanu bitandukanye byo mu karere ka Asia Pacifica, aribyo Australia, Ubuyapani, Singapore, Korea y'Epfo na Nouvelle-Zélande. Ibindi bihugu 8, Brazil, Ubudage, Ubuholandi, Malaysia, Philippines, Thailand, Timor-Leste na Papouasie Nouvelle-Guinée barimo nk'indorerezi. Mu bigize iyi myitozo harimo ibyo kuyobora ingabo mu mirwano, imirwano yo ku butaka no mu kirere bakoresheje amasasu nyakuri y'intambara, gushakisha no gutabara abazimira mu mirwano, gusana ibikoresho byangirika mu ntambara, kugemurira ingabo ziri ku rugamba, gukumira no kurwanya ibitero byo mu ikoranabuhanga. Imyitozo ya gisirikare hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Indonesia ya mbere na mbere yabaye mu 2007. Kuva icyo gihe uko iba buri mwaka igenda yaguka, ibihugu biyijyamo bikagenda byiyongera. Ni mu gihe impungenge z'ibihugu by'akarere Asia Pacifica zidasiba kwiyongera kubera Ubushinwa. Ubushinwa kandi buhora bushyamiranye na Amerika mu birebana n'ikirwa cya Taiwan, ubucuruzi mu karere no mu nyanja yitwa iy'Ubushinwa bw'Amajyepfo.
Murakoze Eugene Mukankunsi Diane nini nahazwe na Tema Kamirindi kuri makuru avuga hirya n'ino ku isi. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mucye kuri rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com, no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni www.radioyacu.
Iwanyu mu ntara
gire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Rwanda haravugwa ishimutwa ry'uwitwa Francisco Xavier Mutuye Mungu warusanzwe atuye ku Kimironko mu mujyi wa Kigali. Umuryango we urasaba inzego zibishinzwe kufasha kumenya irengero rye. Inkuru irambuye Eric Bagirugusha.
Amakuru y'ibura rya bwana Francisco Xavier Mutuye Mungu ijwi rya Amerika yatangiye kuyamenya kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Umuryango we uvuga ko Mutuye Mungu yashimuswe n'abantu bane bari mu modoka y'umweru kuwa kane w'icyumweru gishize ku manywa y'ihangu mu masaha ya saa yine za mu gitondo. Umugore we Beata Musengimana akavuga ko bamufashe bamusanze ikabuga aho yaramaze iminsi akora akazi ko kubakisha amazu. Na makuru Musengimana yahawe n'abakozi bakorana n'umugabo we. Mutuye Mungu yakoreraga akazi ikabuga ariko atahinya gatovu mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Madamu Musengimana avuga ko abo bantu bamutwariye umugabo bamubwiraga ko yaramaze iminsi avugana n'undi mugabo ku makuru y'umugore wari umaze iminsi yibwe. Gitangaza Musengimana agasobanura ko umugabo we abamufashe cyangwa bamufatishije batigeze bamushyira uwo mugore bavuga ko yibwe. Asobanura ko kuva ubwo atazi irengero ry'umugabo we, yabwiye ijwi rya Amerika ko ari mu gihirahiro.
Ngo bamaze kumujyana iyo saha ya saa yine ku kazi baramutegereza baramubura, barangije bigeze nko mu masaha kumi barampamagara. Abo bakoranaga bambwira bati se telefoni yigeze ikuvugisha ko twamubuze, noneho ndababwira nti nanjye kugeza iyi saha mberuka kuvugana nawe mu masaha atatu ariko ndi kuyicishamo telefoni ntitemo. Bati rero twamubuze, bambwira uko byagenze. Ubwo nahise mpaguruka ndagenda tujya kuri ribu ya Masaka turamubura, tujya kuri ribu y'Ikabuga turamubura, iy'i Remera turamubura, tugiye Kimironko naho turamubura, bwarakenge Gikondo umuntu ndamubura, ngana Kicukiro ndamubura. Ubwo nafashe gahunda yo kujya gutanga ikirego kuri ribu na nisa, ubu mvuyeyo bambwira yuko bataramubona.
Kubwo uyu mubyeyi uvuga ko umugabo we nta kindi yakekwagaho agasanga kibaye kinahari, abamutwaye bagombye kukimugaragariza binyuze mu nzira z'ubutabera.
Nta na gito yabigeze bamushinze, banamushinjije bamujyana muri gereza tukamubona ariko nta kintu namba nigeze numva bamushinja kuko yaramaze nk'amezi nk'atatu ahakorera kandi ataha mu rugo. Ubwo rero nkaba nashatse nimero zanyu avuga ngo mbamenyeshe murebe uburyo mwamfasha, wenda bikaba ngombwa ko umuntu aho ari azaboneka kuko nta hantu na hamwe ndi kumubona. N'ubu nari mvuyeyo mvuga ngo ndebe ko wenda hari icyo baba barabonye bakaba baramenya aho ari, ambwira ngo iyo bahamenya baba barampamagaye. Rero nyine ndumva byaranshobeye nayo umuntu ahantu namushakishiriza.
Ijwi rya Amerika ryanavuganye na Bwana Simoni Bikorimana ariwe wakoreshaga Mutuye Mungu. Uyu avuga ko yamukoreshaga nk'umufunduzi kubaka ariko ko nta kindi cyaraze. Yaduhamirije ko bamutwariye umufundo adahari.
Umunsi nza bamutwara nagatashe nijoro barangira ngo umufundo wanjye bamutwaye, ariko ngo abandi bakorezi bakoranaga bahamagara abo bene baziranye n'umugore we ajya gushakisha, ariko ntabwo nongeye kumenya uko bimeze ubu ngubu niba yabonetse cyangwa ataraboneka. Gusa nari ntegereje ko wenda yaza kunyishyuza amafaranga yaragejejemo, kuko nk'ubungubu namaze gufata n'undi wurudi kuko ndabona imvura yavuye. Nuko mbizi ntawubiyarukira ntabwo nongeye gukora sura.
Ijwi rya Amerika ryashatse umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ntibyadukundira. Kuva ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere kugeza ubwo dutangaza iyi nkuru, Bwana Thierry Murangira ntiyitabye telefone ye ngendanwa, ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje ubwo twateguraga iyi nkuru. Telefone twahawe n'umuryango wa Mutuye Mungu uvuga ko bamutwaranye twayihamagaraga tukumva itakiri ku murongo. Amakuru Ijwi rya Amerika ryamenye aremeza ko mu bubakanaga na Mutuye Mungu ntawabashije gufata plaque z'iyo modoka yamutwaye. Ku miryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu si rimwe si kabiri abantu babura babo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano mu Rwanda. Umuryango Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Amerika wakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko bunyereza abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni ingingo u Rwanda rwamaganiye kure igihe cyose yazamuwe. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu Burundi haravugwa ibura ry'amazi mu makaritsiye atandukanye umurwa mukuru Bukungu Bujumbura. Makaritsiye amwe abahatuye bashobora kumara amezi atatu batabona amazi, abandi bakajya kuyashaka kure. Inkuru Ijwi rya Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Haturicara hariya abantu benshi turicara tugasaba.
Bano bana bafise imyaka iri hagati y'itanu n'itandatu duhuriye muri karitsiye Taba ya zone Gihosha bagiye kuvoma. Mu mabarabara y'amakaritsiye atari make y'igisagara cya Bujumbura hanyuragiranwa bikoreye amabido, indobo n'ibindi, abasunika amakinga, abapakiye amazi hamwe n'abakoresheje ibyuma binini basunika byuzuye ibivomesho. Bamwe bavuye kuvoma, abandi bariko bazunguruka barondera aho baronka amazi. Ku mabombo rusangi arenga cumi twaciye ko mu gisagara cyose aheshi uku ni kusanga byifashe hagati y'abana biboneka ko bakiri bato cyane, imiyabaga, abagore n'abagabo bose baje kuvoma. Regis Irakoze ni umusore afise imyaka 17 akora mu nzu y'uburiro. Duhuriye ku ibarabara hajya 8 muri zone Cibitoke, afise amabido abiri mu minwe agiye kurondera amazi. Naye uyu mugabo afise imyaka irenga 35 apakiye amabido indwi ku ikinga. Duhuriye ku ibarabara rya 5 mu Cibitoke nyene. Bose bavuga ko batorohewe n'ikibazo c'ikena ry'amazi riri mu gisagara.
Ima muri kati ya Cibitoke mugombwe kuva amazi ku mutaku, twahuriye n'abantu benshi akabimishwa ano n'umujene yahigiye hano habi naje mu Cibitoke hepfa nkamira ha macanja kumutakura ndasanga
mvuziragenda nko nkumwe mvuye ntaho kuri duze ngiye nkari ya kuri bitwe yaronde
bano bapfasoni bo tubasanze mu mihana yabo muri karitsiye Mirango ya mbere ya zone Kamenge no ku matafari muri zone Gihosha ya komine Ntahangwa. Bose umwiheburo ni wose ku kibazo cy'amazi.
Ngaha tukunze kwifashishwa nyabagere nayo irimo umwanda usaba ko duha amazi ku rugezo no kuri rukwiriye.
Amazi ku matafari ni ngorane n'ikibazo, ukweza amezi abiri ata amazi tubona.
Amezi atatarahera tutarosa amazi koresha nyabagera nayo ni bwa bucafu nyene.
Uyu mufasoni wo mu buterere dusanze ariko aramesuza amazi asa n'icyatsi kibisi. Hamwe na mugenzi we barasaba kugarukirwa kuko uburyo bwotunze umuryango busigaye bumagwa n'amazi bagahitamo gukoresha ayo babonye.
Ni ukuri ikibazo cy'amazi ni hatari. nka twebwe twashoboye nko kuva kuhiga ubuzima kabura n'amazi woga aya na yadasha mu gazo niwe na yadasha ntubu kimesa ntubu coga
kugira bagushika ndiwe ngaho ibido utanga inoti ya 2 canke 2.5
aho ugeze hose imyidogo ku mazi usanga ari yose uyu mugabo afite imyaka irenga 40 wo muri karitiye Nyabagere tumusanze atamariye abariko bavoma amazi y'uruzi Nyabagere kubwiwe ngo natahura ukuntu leta yitaho kuvura ibiza gusumba kubikinga
murabe abanyagihugu bari hajya bari ko banavoma amazi y'ibiziba deje wa rejidezo abone yuko koko abanyagihugu bagowe muri kigisagara cha Bujumbura mu kubura amazi kuko naho nyene batabigize ni cya kibazo nyene leta izokwamihura nacho mukoresha uburyo bwinshi mu kuvura indwara z'ivyaduka ahuko boturungikira amazi
muri zone muhanaho ngo ntiborohewe n'ubuzima barimwo hari byankenerwa mu buzima no ku mubiri w'umuntu bariko baribagira kuko atakundi bogira
hamwe turaziheba tukaja gusaba indaharo abafise toilette zo hanze nitworonka amazi bidaya demiri dukoresha muri toilette zo munzi
urashobora kumara 2 semaines utoga mwijoro naho ugacyoga passport
bidaya amazi meze ubu cyabibaza yatanganika ni demi meza yo kunwa nayo ubu yafise ngira yo kubwira ngira senge mili cyangwa bitabine cyawibaza
nukuri dusaba ko bo dufasha ku kintu cy'amazi nukuri biraturiye
kuri uwo mwihebure w'abanyagihugu umweshamwe regidezo rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba nta muti babona Dr. Engineer Jean Albert Manigomba umuyobozi mukuru wa regidezo avuga ko amapompo atanga amazi ashaje cyane ari hagenewe gukora ipompo zitandatu ubu hakora zitatu gusa nazo zigatanga ayadakwiye ari munsi y'inusu yayo zitanga n'ahavuga ko ibyuma byo gufasha gusubiriza ibyo nonekaye no kubaka hashasha byashitse nawe ntabona umuturama kwikena ry'amazi mu gisagara cha Bujumbura
kuvuga ngo abenegihugu bo kwizera ko kibazo cy'amazi gitora umuti Burundi mu myaka ingahe icyo ni kibazo kigoye kwishura cyane kugira ngo ikibazo cy'amazi gitorege inyishu Burundi i Bujumbura nuko tugira station de pompage nininya cyo nobwira abenegihugu nuko tuko turakoresha ka byose tugwane avec ibikoresho vyaje hazuba karusha mugaba Burundi ngo ndababwire ngo numwaka uyu ngo na meza ya oya no wandiko ndabesha
mu mushikiranganje bw'amasoko ntanga nguvu ubutari n'agataka uku ni ku mushikiranganje Ibrahim Wizeye abona ikibazo cikena ry'amazi mu gisagara cha Bujumbura
ariko uyu munsi abene igihugu bagiye ku kivi barubaka cyane ku buryo bubatse amakartiye menshi cyane twe tujeje amazi nta nguvu zagiye ntizakurikiye nkuko abene igihugu bakoze kugira ngo bubake amakartiye
kuri uko gusamara kwabajejwe gutunganya igisata cy'amazi Gaspari Kubako umuhinga mu bijanye n'inyubako asaba babijejwe kwemera ko bananiwe bakikora kubabishoboye
abantu baragwirirana n'ivyo mbega bagwirirana ku rugero uruwe kugira uvuga yuko udashobora guhamaza abantu ho hinduka ubuhinga bwo gukora mu bushikiranganje bujejwe amasoko ndanga nguvu cya kabiri hoba kwikora kubahinga bo hanze naho ho bari kungurane bo bikora
amakenga ni menshi ku banyagisagara cha Bujumbura ku buzima bwabo no ku kibazo cyo kwirinda indwara ya karanda k'inkende isaba isuku kandi irikira ndagata naye bo mu masoko bavuga ko atakundi bogira mu gihe no mu mihana yabo babona ko iby'amazi bisa n'ibyananiranye
urakoze Thierry Vendayishimiye mukomeje kumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri Tanzania abarundi bagera kuri 70 bakiriwe mu nkambi ya Nduta bari muri gereza nkuru ya komine Kibondo bafungiwe impavu zitandukanye zirimo ubujura n'ubugizi bwa nabi ni nkuru ya James Jovine
bamwe muri izo mpunzi bafashwe n'igipolisi cyo muri komine Kibondo bagirizwa guhungabanya umutekano mu nkambi no mu baturanyi ubusuma injyane z'abubakanye no gusohoka inkambi mu gihe bitemewe n'amategeko mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere umuyobozi mukuru w'igipolisi muri komine Kibondo ACP Michael Komwe yashimangiye ko benshi muri izo mpunzi bafashwe mu isakwa ry'abagizi ba nabi
kwa tunafanya misako ambayo ni ya kushtukiza katika maeneo mbalimbali
mu kiringo cy'ukwezi kumwe gushize twarakoze isakwa z'abagizi ba nabi zitandukanye zimwe zimwe twazikoze giturumbuka mu nkambi no mu baturanyi tubikora twisunze amategeko kandi mu ntumbero yo kubungabunga umutekano muri ico gikorwa twarafashe abantu barenga 90 abo mu nkambi ya Nduta twafashe abantu 73 turakora amatohoza abo dusanganya makosa baca bajanwa kuri sentare abandi tukabasubiza mu nkambi hari nabandi babiri twasubije mu gihugu cyabo cy'u Burundi n'abanyarwanda batatu twasanze mu gihugu cya Tanzania mu nzira zitemewe n'amategeko twarabashikirije mu gihugu cyabo
ambao Warundi wawili tuliwarudisha kwao abanyarwanda batatu pia nao tuliwarudisha kwao
muri ico kiganiro ACP Michael yavuze ko benshi muri izo mpunzi bafunzwe iby'agateganyo mu gihe bazoca bajanwa gucibwa imanza muri sentare ya komine Kibondo muri bo abagabo ni 70 abakenyezi ni batatu gusa bose bari munsi y'imyaka 45 y'amavuko yashimangiye ko polisi ya komine Kibondo yafashe iyo ngingo yo gukora isakwa ry'abagizi ba nabi nyuma y'ikibazo cy'umutekano muke wamubonekeje mu nkambi ya Nduta hamwe no mu baturanyi hanyuma bikagira ingaruka mbi mu miryango gusa umubabaro ni mwinshi kuri bamwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta mu gihe kenshi abafungwa bahohoterwa bakanyagwa ibintu n'amafaranga basanganwa ikindi bavuga ko abasigara mu nkambi atamakuru baronka akwiye mu bijyanye n'impunzi zijyanwa gufungwa mu busho butandukanye mu ntara ya Kigoma
urashobora kurenga inkambi gusa ukijyabuka ujya mwonga bita ndoroba ukabura fashwa mugabo ako kubaza ikintu na kimwe bagira ko bagukubita batanakubajije bakuruhukiriza hehe mugasho
aganda dushitse mu nzira baradufata ngo murabarundi baradukubita ati ngaha nta barundi bemerewe kugira ntigusohoka inkambi ngabarundi mugume mu nkambi nyene baratubwira ati none mwebwe timuva mu nkambi kubera iki ko hiyo ntibapokeza Nasa tivuga tibara dupokeza mogani wa dupokeza bidakwiye.
Turahafise impungenge cyane kandi ubwoba buriho bwishi cyane. Kuko turaryama tukaza twumva akugi karamijutse umugabo wawe bakamutwara bamutwaye ntumenya ngo bamutwaye hehe mu gitondo ugiye kuyikora kubajejwe inzego baraguhakanira ko atamuntu baherutse kuza gutora mu iyo zone niyo viraje ko atayobaze
ibibazo by'impunzi byo kwagirizwa amakosa gufungwa kubiregwa irengero no kwicwa byamabyabaye hafi buri gihe mu nkambi za Nduta na Nyarugusu minsi yose gucyo bigatera umutima uhagaze abakenyezi mu gihe atamahoro bagira mu tima
hari numugabo nkubu namwe ndabafise nibikomere bamufatiye hiyo baramurekura bamucinda 50 bari babiri bo bacanga 65 ubundi mugabo baciye ko acaraza arabigurana ino barabashira urumva rano kuri kwege sinzi ngende tugiye kubaho
Induta twebwe ngaha nkambi Induta abagabo ni benshi bamaze guherera inyuma y'ikambi bagiye kurondera injya kugira ngo bafashe umuryango
mu bitegire bitangwa n'igipolisi mu ntara ya Kigoma hafi impunzi 95 barafungwa uko umwaka utashye bazizwa hanini kubangamira umutekano mu nkambi no mu nkengero zazo kuva mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bwijwi ry'Amerika
mu burasirazuba bwo hagati yakomeje gututumba umuka mubi kuva Iran itangaje kuyifuza kwihorera nyuma yishwa umuyobozi wa politiki w'umutwe wa Hamas Ismail Haniyeh mu kwezi gushize wiciwe i Tehran ibintu biraganahe mugenzi wacu Fidel Nyongabo yavuganye na Ildefonse Lumumba ukurikiranira hafi politiki y'umuzamahanga ari i Bujumbura mu Burundi
ngiye koroha kuko muri zo mpande zose Israel n'abayishigikiye Hezbollah Hamas na Iran bashigikiye kumbure n'ibindi bihugu by'abarabu bashigikiye bose sindi ko ndabona bari kubarumvikana cyane ngo bave kwizima bashaka ko icyo kibazo kitorego nyisho biciye mu bintu by'intambara rero birashoboka cyane ko iyo ntambara ishobora kwinjigwamo n'ibindi bihugu kandi ibindi bihugu n'ibyayinjiramwo abanyamerika ntibashobora guheba n'abariye ba Israel cyane ntibashobora guheba Israel kumbure n'ibindi bihugu ndiko ndibaza umunsi abarusiya cyane abashinwa bagiye ku ruhande rwa Iran nibaza ko ibintu bitazokoroha ishobora kuba irwano yotandukira n'ibindi bihugu byinshi
imbere yaho abakurikiranira hafi ivyerekeye politike n'igisirikare babona ko Israel ifise ingufu zihagije zo gushobora kwivuna umwansi atarayitera yamara Iran ikaba yatangaje ko ivyo bitakiri uko byibonekeza imbere yako ubu naho Israel yivuna ibitero bizabyashitse ku butaka bwayo niki cyahindutse ku byerekeye izo nguvu hagati y'izo mpande muri ako karere
Jeni baza ko ibihugu nka Iran byateye imbere mu bintu by'ibikoresho by'igisirikare. Nicyo gituma ubona rero nyimba Hezbollah ifashijwe na Iran ishobora gutera ibitero bigashika ubutaka bwa Israel, ni ukuvuga ko ibyo bavuga rukuri.
Izi mpande zose haba umugwi Hezbollah haba na Iran eka na Israel, izo mpande ziravuga ko zizogerageza kwivuna no kwishura zitewe mugabo zizogerageza kutuma ingwano itarenga urugero ngo ibe ingwano ikomeye cyane mushaka kugira inkurikizi zikomeye cyane mu karere kose ko mbose ko hagati y'isi. Mwibaza mu byerekeye impande zishamiranye ziriko zitana mu mitwe ko uwo murongo ntarengwa ko ushobora kubahirizwa canke birashobora gushika ibintu bikarenga bikaba urudubi.
Je nibaza ko aho ni imvugo yo guhendana mu buryo bwa politika, kuko nyimba hari intambara no kuraba nti mbega iyi ntambara Iran iri kwirashigikira Palestine, aba Palestiniye bafata intara zabo bako Israel ijya ari intara ya Palestine niko bavuga. Rero urumva ico barondera, nyimba ijya Palestine igumigwana iri kwirarondera gusubirana intara zabo, none wibaza ko Israel izorera amaboko. Israel nayo burya intara zabo ivuga ko itarazisubirana nabo mu mugambi bafise, hariho n'izindi ntara nyinshi za Jordani, za Siri, bavuga ko ari ntara zabo za kera. Turetse zijya ntara na Cisjordani na Bando Gaza, hariho n'izindi ntara barondera.
Izo mpande zishamiranye muri ako karere zirafise ibihugu by'ibihangange bizishigikiye mbona uruhara rw'ivyo bihugu by'ibihangange kugira ibintu ntibiyanzare ruzoburuhe muri ivyo muri kumuravuga ko ashobora kwadukin intambara ikomeye cyangwa kugira inkurikizi zikomeye cyane.
Yereka tudufate nk'igihugu gikomeye ka Amerika. Amerika ishaka kubandanya ifise ibyo bita ubutegetsi cyane kuganza isi koresheje kumbure inguvu. Rero Israel nicyo gihugu cyabo bashize hariya muri kariya karere kugira ngo kirabe gicungere inyungu z'Abanyamerika. Kumbura ibindi bihugu bitumvikana na Amerika cyane biraba na ribi na Amerika kugira nibize biduge, ariko Iran yatanguye kuduga cyane tukiwe n'Abarusiya. Urabona ibihugu bya BRICS biriko biriyubaka, ibihugu byinshi bizokwinjiramo. Nibaza ko Amerika ishobora kuzogira ibibazo mugabo ubu nicyo gihe Abanyamerika bari kubarondera gusambura inguvu z'ibindi bihugu batavuga rumwe ziriko ziriyubaka. Nicyo gikorwa bari kubarakora ubu, bazobishobora cyangwa ntibazobishobora, reka turindire turabe.
Ndabashimiye.
Murakoze
namwe. Nano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: iminsi iteka inzovu mu rwabya. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimimana.
kiri imbere.